mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2017 muri studio 5 muri kumwe na Ariane Tangishaka
na Fidel Niyongabo naje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa
murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntabwo mukorera, ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu Rwanda tugomba kubaha demokarasi. Niba abanyamakuru babafotoraje n'abivuga byose uko mubayeho uko mwirirwa mukubita abaturage n'ibyo.
Uwo ni Maître Bernard Ntaganda wo mu mugambwe PS imbonera imberakuri murantunga ryo mu Rwanda agaya inyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara muri Senare Nkuru ya Nyarugenge ku mugwa mukuru I Kigali.
Abagwanyi bo mugwi ugwanyi ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF bagize igitero mu masaha ya kare y'uno munsi wa mbere mu ikambi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri hafi y'igisagara cya Beni.
Muri Liberia abanyagihugu buca baja gutora Perezida Mushasha.
Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje n'umusiko wa mbere kutwigoro twa Amerika two kugondoza Korea ya ruguru ku migambi yayo yerekeye ibigwanisho ruhonya nganda ntacyo twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20.
Amerika na Turkiya byahagaritse ambasade zazo iby'agateganyo. Ayo makuru hamwe n'andi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no musiko wa mbere ku twigoro twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika two kugondoza igihugu cya Korea ya ruguru ku migambi yacu yerekeye ibigwanisho runyanganda tacu twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20. Perezida Trump yatangaje ko Amerika yagerageje kugondoza Korea ya ruguru mu kiringo kirenga imyaka 25 mu guha ico gihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari ko yamara atakintu na kimwe yaronse. Ivyatangajwe na Perezida Trump vyerekana ko ashobora kuvavanura n'imigambi imaze igihe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye Korea ya ruguru ku migambi yayo y'ibigwanisho ruhonya nganda. Perezida Trump avuga ko imigambi y'abakuru b'ibihugu bo muri Kaise muri Amerika tatu yashitseko. Amenyesha ko Korea ya ruguru yarenze ku masezerano yose yashitsweko muri Kaise. Yavuze ko hari uburyo bumwe bwonyine bushobora gukora. Ivyo President Trump yashatse kuvuga, ivyo yashatse kuvuga ntibitomoye, yamara bisa nuko yashatse kuvuga uburyo bwa gisirikare.
Kuri uyu munsi wa mbere ya Turkiya, igihugu cya Turkiya cyasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi zitwa visa ku bava muri Turkiya binjira muri Amerika. Ejo ku munsi wa Mungu, ibiro vya ambasade ya Amerika I Ankara byasohoye urwandiko ruvuga ruti inyuma yaho hagiye haraba utubazo tumwe na tumwe, Amerika ifasha ingingo yo gusubira kwihweza neza imigenderanire yayo na Turkiya kubijyanye n'umutekano w'abakozi hamwe n'ibiro vyayo vya ambasade muri Turkiya. Ugo rwandiko ni rwatomwe neza impamvu Amerika yafashe iyo ngingo yo kwiga neza imigenderanire yayo na Turkiya canke kiringo iryo hagarikwa ryo gutanga amaviza kizomara. Inyuma y'amasaha make Turkiya yacifata itangaza ko nayo ifashe ingingo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'amaviza ku banyamerika basaba kwinjira muri Turkiya. Muri iryo tangazo Turkiya yakoresheje amajambo asa na yakoreshejwe n'itangazo ryasohowe na Amerika. Aho yavugira ku televiziyo y'igihugu, umushikiranganji wa Turkiya hajejwe ubutungane Abdulhamid Gul yavuze ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na Amerika.
Strategi ya Amerika I Washington DC naho mu karere ka Afrika bagwanye b'umugwi ugwanye ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF bagize igitero mu masaha ya kare no munsi wa mbere ku ikambi y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri hafi y'igisagara cya Beni. Bishumwe mu basirikare bajeje gucungera umutekano bishyira hamwe mpuzamakungu ONU bakomeretsa abandi batari bake. aya makuru yatangajwe n'ibiro by'inteko zijeje umutekano zishira hamwe MONUSCO n'igisirikare cya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo Mark Hazukai yatangaje kwa bagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilam bagwanye leta ya Uganda ADF aribo bagize uruhara mu gitero cyo munsi wa mbere hamwe n'ukundi gutana mu mitwe kwabereye mu gisagara cya Beni mu minsi mike irangiye. Ubwane gihugu bw'abapfuye n'abakomeretse nti bwamenyekanye buno nyene.
Tukiri muri Afrika, ejo ku munsi wa kabiri abanyeliberiya bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Bitegekanijwe ko bahitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri. Abanyepolitike 20 nibo bariko bariyamamariza kumusubirira. Muri bo harimo icegera ciwe hamwe n'uwahoze ari umukinyi w'umupira w'amaguru azwi cyane, akaba kandi yarigeze guhangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri. Rosa Laba, umwe mu banyagihugu bashigikiye umugambwe wa Perezida Ellen Johnson Sirleaf, avuga ati dukeneye umuntu ashobora kubandaniriza aho Perezida Ellen Johnson Sirleaf yaragejeje. Icegera cya Perezida Sirleaf asanzwe yemewe cyane mu banyagihugu nk'umuhumure w'intungane. Yamara harabashimishwa n'ivyo Perezida Sirleaf yashikanye aho yashikanye igihugu, ariko bakabona ko hakwiye gutogwa umunyepolitiki afise intumbero nshasha. Abo nabo bashigikiye batavuga rumwe na leta bo mu mugambwe wa George Weah. Weah arashigikiwe mu buryo buboneka mu gihugu, nawe nyene yarigeze kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Azwi cyane nawe nyene kubera yigeze kuba umukinyi w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu, hakaba kandi n'umukenguzamateka aturuka mu ntara ya Montserrado. Weah afise icizere kw'iyi nshuro igira gatatu azotaha n'insinzi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubandanize kandi kuyandi makuru yake ya Afrika. Abantu 37 barishwe inyuma y'amatora yabaye mu gihugu cya Kenya mu kwezi k'umunani, bose kiretse babiri muri bo bahitanywe n'ingufu z'umurengera z'igipolisi. Ivyo vyatangajwe no musiko wa mbere na komisiyo y'igihugu kuvyerekeye agateka ka muntu muri Kenya muri raporo y'impapuro 262. Komisiyo y'igihugu ku gateka ka muntu yatangaje ko abantu bari hagati ya 35 na 37 bishwe hagati y'itariki 9 n'itariki 15 z'ukwezi k'umunani bivuye ku ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera z'igipolisi. Sentare ntayinyuzwa y'igihugu cya Kenya yarafuse amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani muri Kenya. Iyo sentare yatangaje ko ayo matora yaranzwe n'amahinyu. Amatora mashasha ategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Iyo raporo ya komisiyo y'igihugu ku gateka ka muntu muri Kenya yatohoje ubwicanyi bwabereye cyane cyane mu bice by'abatavuga rumwe na leta mu gihugu, aho imyirekano yatanguye inyuma y'uko abayoboye batavuga rumwe na leta bavuze ko amatora yabayemwo amahinyu. Perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yongereje amezi 2 couvre-feu mu ntara zirimo intambara muri Darfur no mu ntara za Nilbleu mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu na Kordofani yo mu bumanuko. Iyo ngingo ifashwe iminsi 2 inyuma ya leta ya Amerika itangaje ko ifashe ingingo yo gukura ibihano bimaze imyaka 20 yafatiye Sudani. Perezida Bashir yafashe iyo ngingo yerekeye kuvrefe kugira yerekane ko leta yiwe irajwe ishinga no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Kuva mu mwaka w'2016 leta ya Sudani yarashizeho kuvrefe inshuro zitari nke mu ntara ya Darfur, Nilbleu na Kordofan du Sud, aho gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi kwahitanye abantu 2,000.
Muriko mumvise radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM.
Mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @mail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri web3@radioyacu voa.com.
ubu naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yunguruje ubugira kabiri urubanza gumye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Rushima Rwigara kubere inzitizi zibandanye kwibonekeza mu rugo rubanza inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Abarigwa bose uko ari batatu bongiye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu. Umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa nibo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko. Nta jwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewe imintebe ariko bibi by'ubusa ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara murumuna w'amahora Anne Rwigara na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp ibaruwa Anne Rwigara bivugwa ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize kugira ngo barebe ko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ari hiyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari byadashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro, buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze bizako ziriho ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga buhamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije ndeke byose asanga nta banga ribirimo cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati nzamuye icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye aleluya. Nimvugo mu ijwi rituje yazamuye amarangamutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi abandi bubika imitwe. Yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa. Urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso Maître Buhuru yabona. Rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha. Ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye. Urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera Sinapol Rwigara, Arioste Rwigara na Aristote Rwigara. Rwanagaragayemo Maître Bernard Ntaganda, Perezida Fondateri w'Ishyaka PS imbera kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryamaze gucikamo ibice. Mu magambo make n'ijwi rya Amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza ari cyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungurwa. Aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we. Maître Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhira agakomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko. Umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru.
Ujya ngaha ni muri parike mutabera
parike y'abaturage
menese ko waje gutera
ngaha ni kuvuga ubutabera murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntabwo mukorera. Ngenda mukorera kandi. Tugomba kwemera ko mu Rwanda gomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru abafotora gende babivuga byose uko mubayeho kumirwa mukubita abaturage n'ibyo. Ubuze niba mumpitaza muturage mu muzamugeze.
Nibyahereye aho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye metre na ganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora. Kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye metre ntaganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke bantaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire Rwanda ntago arakarwa Rwanda rugomba kwemera demokarasi nkuko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije
abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara rero icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka ku Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye nyina ubabyara Deline Rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibi byaha byose baregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 10 akabagira ubusa Amerika ikigali
urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 600,000 badafisa akazi icyo kigo gitangaza ko ivyo biharuro byongera ko abandi banyarwanda barenga miliyoni n'ibihumbi 700 bari mu gisata cabarimyi nabo babonwa kabadafise akazi ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari gisanzwe kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye ahanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha ariko ubu uyu mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu ubushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na 3,318,000 n'abantu 532 mu gihe abageze igihe cyo gukora mu Rwanda ari 625,529 bisobanuye ko barenga 600,000 mu Rwanda batagira icyo bakora gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko nabo babasigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda kigaragaza ko abo bahinzi bagera kuri 1,165,986 nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu Rwanda abenshi nabitirira uyu mwuga ariko bakarengaho bakaburira n'icyo kurya
hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga 180,000 kuko icyo gihe nari nkirufite none byararangiye no kujya ngo mbone icyo kurya ubu ngubu n'amahane
turashonje ubu byahatari turagiyikiza ubwo ko twayobewe turaho gutyo n'ibitoki twabiretse
kubera ko inaha imvura yahiga gake iyo tugera igihe cyo guhinga kwagera igihe cyo guhinga izuba rikava imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana hagasarura bati hakunda gusarura abantu bakino hahora n'inzara mbega muri make
kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba
ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararanye
nta myaka myinshi kiriho
ubushakashatsi bwamuritswe kuri uyu wa mbere mu bure w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri 16.7% ubariyemo n'abahingira amaramuko ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 30 ukaba buri kuri 21% ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na 51% nta mashuri bize 29% bize amashuri abanza 5% biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye na 9 barangije yisumbuye 6% n'abarangije kaminuza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda Murangwa Yusufu yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri kiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe
kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurira amasoko ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga ubu twabashize ku ruhande bitavuze ko nta murimo bafite bidavuze ko ntacyo bakora bafite ibyo bakora ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri umwe wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihemberwa
Murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa. Yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu, ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza.
Icya kabiri, imibare se ifite ingaruka ku bukungu? Mu magambo make, nta ngaruka. Ahubwo ingaruka nziza zihari nuko imibare nkingi iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utarakazi gatanga umusaruro ufatika. Iyo yose bikamenyekana neza, ingaruka nziza nuko abashinzwe za gahunda naza barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu myaka.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kuyiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi. Gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake, yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera, ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Tuje mu Burundi, imvura ivanze n'umuyaga yasenyuye ku muhinga mu buno wa mbere amazi atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Buramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyunge ko yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyononeka bitaramenyekana. Patiri mukuru wa paruwasi ya Muramvya wewe Giraze Mugoro w'Imana mu kiganiro haye Ijwi rya Amerika mu kanya na mugenzi wacu Diane Nininahazwe yamubwiye ibyononekaye muri iyo paruwasi yabo.
Iyo mvura yatanguye kugwa isaha indwi n'igice, hanyuma rero iragurura amabati. Hariho uruhande runini rw'amabiro ane, hakaba na chatere dusengeramwo na partie de toilette, n'igice c'amabati y'isengero yagurutse. Ibyo nibyo byabaye.
Uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwo bwobwo ntaco bwabaye.
Twagize Imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo, kaba ari akamaramaza ntituba tukivuga ngega.
Iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungararo itandukanye igize intara ya Muramvya, yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni ku buryo atawuza kuhasengera muri uno mwanya.
Hagurutse nk'amabati ashika hafi 25 mu gahantu ni hanini. Ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora gucutuma ugurura byinshi. Hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ibyuma bifasha mu majwi bishobora guca byononekara imvura iciye igwa. Icyo gituma turonsa abagira neza batugwana ko hakiri kare bo babagize neza cyane.
Hari ico muri ko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mwe murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mwumva bishobora kuhononekarira?
Ku rwego rwa paruwasi twagize Imana ko vyabaye ariho turi kugira ngo duce dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro vya patiri mukuru, mu biro vy'umukarani, mu biro vy'ababikira bakira ibintu. Kuko iyo mvura isa niyaduhitiye ko turiko turagerageza gutabara ibyo twoshobora gutabara. Ngico cya mbere nico kinini, hanyuma ibindi yemwe twiteza batugarukira ko nyene.
Patiri mukuru wa paruwasi Muramvya Gerazi Mugero w'Imana, tubashimiye cyane gose kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Yemwe nanye ndakengurutse cyane kuri iryo Jwi rya Amerika kuko riratugarukiye ko no mu kutwereka yuko yumvise ibyatubayeho. Murakoze cyane.
Mu Burundi kandi hari umwigeme yiruka atwara ikinga amaze kugera ku rugero ku gutsinda mu mahiganwa mpuzamakungu, nyamara nta buryo n'ibikoresho bikenewe afise. Adelphine Nimfasha yiteguye kuja kuri uyu wa kabiri mu yandi mahiganwa mpuzamakungu muri Afrika y'Epfo. Icegera c'ubutwari ishirahamwe ry'abanonotsi bakoresha amakinga mu Burundi yemeza ko iryo shirahamwe ata buryo bukwiye ryoronka bwo kumufasha. Mugenzi wacu Eroje Burika neza yakubitiye igihanga aho Nimfasha aba kandi asanzwe imenyereza, yaduteguriye iyi nkuru ikurikira.
Tanguye kunyonga ikinga mu mwaka w'2014 niga mu mwaka wa gatandatu.
Ubu ni umwigeme Adelphine Nimfasha w'imyaka 15 aba muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo mukobwa avuka mu muryango w'abana 9 akabagira 8. Kumyaka 15 gusa nibaza mu kibanza ca mbere mu Burundi mu gusiganwa ku makinga mu bigeme. Ubuhinga bwiwe bumaze kumushikana mu mahiganwa mu Misiri abatahukanye kibanza ca mbere ku bihugu 26 zari zitavye. Namusanze ariko arimenyereza mugira igituma.
Turiko turagira amantrinema kandi dufite misiyo yo kuja muri Afrika du Sud kandi naho nyene nditeze yuko nzotahana umudari w'ikibanza ca mbere. Niteze gutahana umudari kwihiganwa gikinga kuko nsanzwe ndi umunyenzi w'amakinga mwabibonye. Frema ndakunda ikinga cyane. Nditeze yuko nzoronka umudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko uburyo nibukeya cyane.
Iyo kena ry'uburyo rituma nifasha ataronka n'ikinga rigezweho ryo kwimenyereza kuko ishira hamwe ry'abanonotse mu Burundi seno ririmuha yitegurira amahiganwa akomeye gusa. Ariko si ivyo byonyene.
Antrenere wacu niwe yisopa akadufasha tukiantrena kuko abavyeyi bacu ntibafite uburyo bukwiye.
Felix Ndikumana cegera c'umukuru w'ishira hamwe ry'abanonotse banyonga amakinga asanga abishoboye bose bari bakwiye gufasha uwo mwigeme.
Twe bw'ishira hamwe ryacu ryo kunyonga amakinga mu Burundi ntituri ku rugezo wo gufata mu minwe uru rukino rwacu nkuko bikwiriye nko mu yandi makungu na leta yacu. Murabona ubukene buhari nkiriya mezi ku rugezo nago ni kugudufasha udufata mu bugongo ku rugero ruhagije. Kera mu misi heze hariho nk'iyi Burarudi yari ifite abanonotsi b'abahungu bita bamagogwa b'abanyagihanga nyene banyabenda barafite amakinga agezweho nk'amapejo agezweho kuri kya gihe bafatwa mu mugongo na Burarudi. Rero hari akeneye nk'ayo mashirahamwe nk'aya amajansi y'indege nk'aba bagira nk'ama ONG nk'aya masirasi asha kumenyekanisha nk'ivyayo kugira dufate mu mugongo. Ubugirigiri bugira babiri baba ko yadufasha twebwe nabo ngasanga barifashije kandi niho urukino rwacu rw'abakinga mu Burundi tubona gotera intambwe ishimishije mu Burundi no makungu no muri Afrika.
Ndikumana nasigura kwerekana ry'uburyo rihombesha igihugu.
Nk'ubu komite National Olympic yatwayemeye kuduha uburyo bw'umukinyi umwe umuhungu umwe n'umukobwa umwe. Mugabo ahandi wasanga batwaye nk'umwentraineur batwaye abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri. Abakinyi bacu ntibidagadura ntibiyagura mu gusiganwa kuko muri mu makinga ni ugufashanya. Wowe uraje imbere wundi agasubira agakurikira. Abandi bakwiye ari nk'abatanuwe muri babiri ntacyo mugenda kubatorana hariya. Akarorero nk'ubu kuwa kabiri uyu mukobwa turi kumwe azogenda muri stage muri Afrika y'Epfo. Mu mategeko ntihari kugenda wenyine hari kumwe n'ubundi bateza kujya nitwa Evangeline. Rero hari n'abandi bahungu babiri bategeza kugenda. Nk'ubu bemereye Adelphine azojana n'ubundi twa Mohamed Ahmad. Rero iyo tufite nk'uburyo buhagije hagenda nk'abakobwa babiri hakagenda nk'abahungu babiri.
Mu kurindira Adelphine nifasha kumara umwigeme muhira nk'uko twabibwiwe n'umuvyeyi wiwe Kaside Maniragezza. Twamusanze we ariko atonora ibiharage.
Nabonye abishoboye n'umukera arawuheza ku kingi. Na ndawurimye niwa ushomba nina wigira na entrenema akapanga akashiki musiga atakapanga akaja mu cibitoke kongera akagaruka tumwifurikite ko yoronka mukera mbe kazoza kamufasha.
Venansi bigendavye nawe mukuru wa nimfasha hari ico abona iyo yihweje mwene nyina.
Kare mu bisanzwe mu mwana w'umukobwa nta kibanza bamuhaye umugubo biragaragara neza ko nawe afise ikibanza kandi nivyo nivyiza vraiment kwerekana yuko natwebwe nyene abakobwa n'abamama ngera dushoboye. Ego umukobwa siwe mu ruhimba ubu mu bisanzwe arashoboye ubu unye turi capable de faire dushobora gukora byose. Kimwe gusa kintu nabonye mu bijanye nabigemere n'abafashoni barikengera barafise ikintu cyo kwikengera.
Komine Gihanga Adelphine nimfasha avukamwo nivamo banonotsi batanu ba mbere mu gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu. Isanzwe ifise umuco wo gutwara makinga kurusha ibindi bice byose by'u Burundi. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Turasozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake makuru twababwiye mu kanya gaheze.
Twababwiye ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa mbere ko twigorozwa Amerika atwo kugondoza Korea ya ruguru ku migambi yayo yereka ibigwanisho mu myaka 3 twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20.
Twabwiye kandi ko ejo ku munsi wa kabiri abanye Liberia bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu bitegekanije ko bahitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri.
abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces bagize igitero mu masaha kare uno munsi kwa mbere ku ikambi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hafi igisagara cha Beni.
Tubabwiye kandi ko Turkiya ku munsi wa mbere yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi visa kubava muri Turkiya binjira muri Amerika. Ejo ku munsi wa mungu ibiro vya ambasade ya Amerika ya Ankara vyasohoye urwandiko rivuga ko rigiye guhagarika gutanga amaviza y'abaja muri Amerika. Ugo rwandiko ni rwari gutomoye neza impamvu bafashe iyo ngingo.
Jote mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twatwa bafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yegeranije ibi biganiro kuri mikrofoni kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.